bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Turi mu gihugu kigendera ku mategeko nta ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu. None ukina mucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo ugomba kwitwara.
Uyu ni Jean-Claude Rwahama n'umuyobozi ashinzwe ibibazo by'impunzi mu bushekiranganje buraba iby'impunzi mu Rwanda. Asigura iby'abarundi bagera kuri 33 bari mu minwe y'abajejwe intwaro bagirizwa kugumura abandi. Turabigaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mu ntara mbanze ndabwire muri make kukuru no wa kane abajeje urwego rugenzura ibinyamakuru muri Uganda bahagaritse amaradiyo agera kuri 23 bayagiriza kumenyekanisha ibikorwa by'abapfumu n'abarozi. Urwo rwego mu itangazo ryago rwasiguye ko yose muri ayo maradiyo yagiye araha akanya abapfumu n'abarozi mu biganiro byayo aho bahamagarira abanyeyuganda n'abandi bose bumva amaradiyo kubaha amafaranga kugira ngo babone imigisha canke bakemurirwe utubazo twabo dutandukanye. Ku maradiyo agera hafi ku 500 asamirana muri Uganda, amenshi muri yo afatwa nk'amaradiyo y'ubudandaji aha kanya abashaka kumenyekanisha ivyo bakora publicité mu rurimi rw'igifaransa. Ibitangazamakuru vya leta muri Misiri bitangaza ko ibitigiri bimaze kuja habona vyerekana ko perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ariwe afise amajwi menshi mu matora y'umukuru w'igihugu yaramaze imisi 3 aba muri ico gihugu. Ikinyamakuru Al-Arm kivuga ko perezida Sisi afise amajwi harugwa kuri 92% y'abatoye. Ibinyamakuru Akbar al-Yaum na Mena navyo ne bitangaza ivyo bitigiri nyene bitegekanije ko mu rwi ujeje gutunganya amatora muri Misiri utanga za uwegukanye intsinzi bitarenze kuri no wa mbere. Amatora muri Misiri yabaye mu mutekano ntangere. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko ariko barahangana n'ingene abanyagihugu muri ico gihugu boronswa ivyangombwa kugira ngo ingwara ya sida igabanuke muri bo. Mu myaka y'ico gihugu arico ca mbere kw'isi kirimwo benshi bagendana umugera wa sida, bumwe mu buryo aba bategetsi bavuga ko bariko barapima kugerageza ko bwoshora kugabanya iyo ndwara ari uguha ibikoresho vyo gushobora kwipima uwo wese yipfuza kwipima ko agendana umugera wa sida. Abategetsi bafise ivyizigire ko ivyo bikoresho vyo kwipima bizokoreshwa n'urwaruka rwinshi rwari rugoye gushikira mu gihe rusanzwe rutinya kuja kwipimishiriza mu bibanza bihurirwamwo n'abose. Umugambi watanguriye muri Malawi, Zambia na Zimbabwe mu mwaka w'2015 munyuma ubona gutandukira muri Afrika y'Epfo hari mu mwaka uheze. Afrika y'Epfo yonyene ifise ibice 18% vy'abanduye sida mu bantu bakuze. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda turumvikana tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugagwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ne kuri rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva tankomanzi mwe mutwumva muri ku butaka bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko caraye gitaye muri yompi abayobozi b'impunzi z'abarundi baharugwa muri 33 izo mpunzi zatawe muri yompi biravugwa ko zizira kugumura abandi zibabuza kwanka gufata ivyo bagenewe batarinze kwiyandikisha nabayobikwe b'umwigeme Ezebia ngenda kumana ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Eric wagira ubusa ariko arakurikiranira hagufi vy'izo mpunzi.
Amakuru agaragara ku rubuga rwa polisi y'u Rwanda aravuga ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatatu igipolisi cy'u Rwanda cyataye muri yomba barundi bagera kuri 33 b'impunzi bashinjwa kugumura abandi. Itangazo rya polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriyeho na ministeri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, ministeri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutanga ubufasha, maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha. Itangazo rya polisi y'u Rwanda rigira riti polisi y'u Rwanda yataye muri yomba barundi b'impunzi bagera kuri 33 bakurikiranywe icyaha cyo gukangurira bagenzi babo kwanga ubufasha bahabwa na HCR ministeri ishinzwe impunzi ndetse n'iy'ubuzima. Guhamagarira abandi kugumuka n'icyaha gihanwa n'amategeko kibangamira ubuzima bw'izindi mpunzi. Ni itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yombara wo mu nkambi z'agateganyo nk'iy'agashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo abarundi 31 mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo umurundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho hafashwemo umurundi umwe. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze. Twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi, maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Osibadege ntibyakunda. Ku butumwa bugufi twamwoherereje CP Badege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi. Mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi yemereye Radio Ijwi rya Amerika ku izo mpunzi z'abarundi 33 zatawe muri yombi koko. Yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini. Bwana Rwahama nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi, maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagarira bagenzi babo kwanga ubufasha. Namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi.
Tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi, ubufasha bushingiye ku biribwa, bushingiye kubarura, kuko ntabwo watunga abantu batabaruye. Ariko cyane cyane gikomeye ni kubakingira indwara, nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa, kuko bavuye mu gihugu kindi. Umuntu wese winjiye mu gihugu hari ibiba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe. Ibyo rero barabyanze, niyo mpamvu ngira ngo inzego z'umutekano zirimo zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo.
None ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye, nibikomeza gutyo bizagenda bite?
Turacyaganira, ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeza gutyo bizagenda bite. Gusa ni uko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu, yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu. Ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga. Igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa. Ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa.
Biravuga ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura, gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko. Bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera.
Birashoboka, birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu. Turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, ntawe ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu. Noneho kinamucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo igomba kwitwara.
Mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo, Madame Louise Mushikiwabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye.
Ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu utazi abari bo, badashaka kwivuga, badashaka kwiyandikisha, badashaka kwivuza. Ibyo ntabwo byashoboka, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu, kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda. Ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari.
Aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngendakumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nibarya kandi ibyo bikomoka mu nganda cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwari bwo bwose. Kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turakubitiza akajisho ku mbuga ngurukana menye imbere ko ca tubandanya n'ayavugwa mu ntara zitandukanye ariko imbere yaho igisata ca politike mu Burundi urunani ya mizero y'abarundi rwiyandikishije kuno wa kane kugira ngo ruzo kwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyahinyanywe mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga mateka Agaton Wasa yaserukiye urwo runani asaba ko mu gikorwa co kwiyamamaza hoba ukwihanganiranira no gushira imbere ineza y'abarundi bose. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Bujumbura Raymond Zimana yabikurikiranye.
Umushinga mateka Agaton Rwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cyo kwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyo arongoye runani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi.
Demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe. Bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo je impanuro no bagira ni imwe gusa nibumve yuko u Burundi n'ubw'abarundi bose mu butandukane bwacu haa mu migambage mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi ico twokora rero umwe wese mu byo arimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari.
Abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya Agaton Rwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi.
Sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumbure zizana ibintu byo gukumira. Umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramo niwazomenya zotora
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye.
Umbaje ati muri ego na oya shigikiye harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ivyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atora.
Ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabahanya Frodebu Leonce Ngendakumana cegera curongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu Burundi.
Aya masezerano yaje nirwizwa nshingo biko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira n'injungu za demokarasi. Irwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokarasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga ke baguzwa urabona ko ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiza tukagikingira rero turose akakajyo sini izodutiza nibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza bimenye neza amenye ico bazotura cyaricyo ejo ntibazohave bavuga ngo reka ntaje twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara.
Uyo arongoye Frodebu umwe mu migambwe tabuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke.
Iyo giye mu nzira ya politike wemera nibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataye akazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwo ubumuco w'abandi ubere urumura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyine iyo politike yopfumuyiheba twibwe duca twemera tureka twibwa n'abandi ibizoshika bizoshika umuntu ashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye je ni bisanzwe uyu muri politike ibyo rero ntibyo dutera ubwoba bakitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho.
Gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe n'uwigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiriza shingiro ry'u Burundi. Igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Abaze kuyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora icyo gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakoze. Iyo nkuru mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya duca dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bibi biranuga nuko kwari byo
kandi bihu
ngo ni bihu akari na vyisomeye
ndakubwiye kwa tari byo
nivyo
nivyo
eka sivyo dupinge dupinge utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Abakunzi b'imbuga ngurukana bumenyi n'abazikoresha bajicisha kwa maso bigendera bariko baravuga cyane kuvyerekeye amasanamu amaze iminsi acana cana ko yerekana abagabo n'abakenyezi bafatwa n'igipolisi c'u Burundi bariko bararenga ibigo. Ariko utubazo ni twinshi, abenshi bibaza ati mbega polisi y'u Burundi irafise uburenganzira bwo kuzirafata abantu nkabo, hama by'ukuri baba bariko bararenga ivyo bigo? Umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse Bujumbura yaducukumburiye haturabira n'ivyo abakunzi b'imbuga ngurukana menyi bavuga kuri izo nkuru zitandukanye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Hari amasanamu amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, WhatsApp na Twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u Burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo. Aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli. Ahanini abantu baratangazwa n'ingene igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahakana akavuga ko ari abandi banyagihugu baba bashengereye bafata ayo masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye. Abazifasha abanyagihugu saba polisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe. Mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi, abapolisi bari kwarakora ico gikorwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bari ko barahanahana. Hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kwaba barayafashe, hama baheze basanze bahonyanza amategeko baheze babihanigwe.
Akandi Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha cyo mu Burundi.
Hanyuma ico gufatana cyo abantu baba bariko bararenga ibigo, abantu bariko barashurashura, ivyo ni vyaha bisanzwe bibujijwe n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi. Kwa polisi rero baheza bagafata abantu baba bariko bararenga amategeko mpanavyaha y'u Burundi, ni nako kazi kabo ka misi yose, aho nta tegeko na rimwe baba barenze.
Uretse uku kurenga ibigo, hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi. Isiguro nuko baba bakoze ibyaha byerekeye gucyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu. Iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'564 mu gitabo mpanavyaha cyo mu Burundi. Ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwamanza Dieudonné Nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza iby'abantu bakwiye kwisunga.
Iryo tegeko ntiritomoye neza, bavuze kucyoza imico myiza y'igihugu ni ibintu udashoka utahura ivyayivyo. Umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka, ugasanga nawe kabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato yarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atariko bimeze. Ahanye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amategeko bitabara gisuratuye mu Gifaransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bakejwe gukurikirana abo bantu ari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu, kubera bashaka nko mu gisagara abantu bariko bararengana ukazonda umuntu ngo yanyifato ngo yacuze imico myiza y'igihugu. Icyo mizaye y'igihugu ni ikintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese acyumva ikivutswe, bareke ati ikintu kinini kibyira, ikintu kinini kibyira.
Umwigisha Emile Mworoha yanonosoye vyakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakurwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko.
Dufate ivyerekeye nk'ingoma canke nk'izerekeye imvyino zerekeye igice kiyanaka cy'u Burundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere. Mugabo kumbure hariho ki yindi micho ito bimeze neza yo bifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ivyo eka ni yindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batwikuriza kandi haraho bihinduka. Urabona nka kera mu Burundi abantu benshi nk'umugenzo uguharika wari ukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ivyo guharika hari amategeko yabibujije usa n'uwatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza yo bijanye n'igihe cyo.
Aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteyisoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu hoteli. Duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye kubijanye n'akaranga mutima. Uyu nawe ati Mungu we ndatangaye n'ukuri. Hari n'uyu yanditse avuga ati abo n'abantu bakuze ariko se abantu bato hama ikindi nacyo baba bavyumvikanye none kubera iki babashira habona. Hari n'uyu nawe avuga ati mbe umugore niwe bafashe gusa. Hari n'uyu yitwengera avuga ati ha 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 birarengeje pe. Dusome n'uyu avuga ati ababafotoye nimba baravyaye ababo bazofotogwa n'abandi. Uyu nawe ati abagore nibo bijanye mwayo mahoteli abagabo nabo barihe bari kumwe ha ha. Uyu nawe yandika avuga ati je nagirana ibindi wewe wera mubanzi buye hagiye uteye mugere igikere ubucunguruje. Tubandanye n'uyavuga ati erega abapolisi baje kubafatira amahoteli baba bariko barahombya abanye na mahoteli erega harimo nibijanye n'ubutunzi. Tugarukirize kuri uyavuga ati ibyo bintu igipolisi cy'u Burundi gikora si byiza na gato. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ano musi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirinda kaza kugaruka ku kibazo mbega ibihugu bitandukanye bisinya amasezerano atandukanye biciye mu mashirahamwe mpuzamakungu biba bizi ivyo bariko barasoma barasinya muri antunga. Mutumire aza kuba ari Maître Armé Niyongere aheruka gusohora igitabo agaruka kuri ivyo vyo gushira ko umukono ku masezerano atandukanye yo kubahiriza agateka kazi na muntu. Muraza kuba hagufi ya maradio yanyu igihe c'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Twandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi tubabwira ivyabarimye bicaye wo muri commune ya Mugamba ni mu ntara ya Bururi basaba umwidegemvyo mu ishorwa ry'umwimbu wabo. Abarimyi bavuga ko bategekwa gushorera mu ihinguriro rya leta OTB bakabuzwa gushorera mu ryo babikorera utwabo Protem mu gihe babona ko bashoreye muri Protem ari ho boronka inyungu nyinshi. Umwisha makuru ijwi rya Amerika Fidelite yishatse yanyarukiye i Bururi neza na neza muri Mugamba kuvugana nabo maze adutegura ino nkuru.
Amasoko y'icyayi abarimye mu ikomine ya Mugamba ashoreramwo yahora ari abiri guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu tuko turasozera. Imwe muri ayo masoko yitwa Proteme iriko irankirizwa nk'uko twavyiganiye n'abarimye b'icyayi. Abo barimye twa basanze amazone ya Muramba na Vyuya bagiriza ihinguriro rya OTB ko ari ryo ribabuza gushorera umwimbu wabo ahandi.
None dufise twe twararimye icyayi none twabuze aho dushorera ngo tebire kirahibutse.
Hari naho banazibira izo modoka bati murereke imodoka ni yasukariya. Muyihagarike wa murimye w'icyayi nawe aho yaragejeje utwara afise hari umuca sesa muri nyamurimo
cyo twasoromye utibice bitwara twagiye tubona bahejeje kugura igipolisi kiraje kiragipakuruza icyo cyayi kiragikura ntacaho kirana muri hotel
twararimye Proteme yaraduhaye imbuto hanyuma turabura ahantu dushorera none imirima yacu iguye kubiti.
Mu gihe mu kwezi bari gusoroma gatatu abo barimye bamenyesha yuko bari bamaze gusoroma rimwe gusa imbere yuko babuzwa gushora muri hotebe. Ivyuko abarimye babuzwa gushorera icyayi mu yindi shirahamwe cy'abikorera utwabo Proteme ntibabihakana. Nyabuna bavuga ko Proteme ataburenganzira ifise kuko hakura icyayi kuko atamirimi hafise. Jacques Bigirimana n'umuyobozi mukuru w'amahinguriro ya hotebe
tera rwamo ngo icyayi ngo ni cy'abanyagihugu ikintu gishobora kwemegwa ko no gusuzugura leta gose kumva igituma watanguje Proteme yari yagiye gusaba amafaranga mu Baholande no muri Union Européenne avuga ngo agiye guteza icyayi ciwe arababwiye guteza amahegitari amajana n'amajana ntiyateza n'amakenyi rero ntidushaka ubandi muri ibi bintu.
Ariko rero bamwe barimye babwije ibya Amerika ko bafise imirima y'icyayi iri kubiri
ibiti bya OTB 3000 ngacangira n'ibiti bya Proteme 1500 hari ishyirahamwe Tribu ryari igeze gukorana na Proteme bakora imivyaro mu 2003 mu 2014 harasubira indi ishyirahamwe yitwa Stabex biratanga icyayi cya Proteme mu 2014 2016 icyo cyayi cyose rero ubu kiraho ntidushorera Proteme.
Mu bafise imirima iri kubiri hari abavuga ko OTB yafumitora icyayi yatangiye imivyaro Proteme nayo nyene ikabikora uko. Hari n'abandi bavuga ko umurimyi w'icyayi akwiye kwidegereza ku masoko kuko ku bwabo atamadeni bafitiye OTB.
Kugeza ubu rero sindasubira gusoroma cyabyo cya OTB byose nabiretse kuko najya bambuje iyo nshorera icyo Proteme yari yampaye gipfuye ntiboyire kuri kazi gafumitwara icyo
itongo ko nari igi wanjye naho Proteme ntayishore nteraho icyo ngombye ntawuza kumfata.
None iyo OTB yaguhaye imivyaro ryari
aha ngano ku n'abana ngira ari abakecuru na byara aha ni mike imyaka namaze nshore amaheri ifaranga birabiri urabona nsigaye ndumukecuru iyo mibyaro nayo ibarishe narayihejije.
Icifuzo abarinyi bafise nuko amasoko hakugabanuka yogwira kugira ngo baronkera karusho
ingora nahiri OTB ishobora kudusubiza inyuma uko vyahora
warashora tukarara ku mahangare umudugu karengana uri ngaho wagirura mukoma no kugucira akakana gucira ko Proteme iziri oya no kuri ubu ntawe bari bagicurangutse batinya kuko babona bagucuranguje wacyurondera handu kashora none ubu twavuga kare kusubira nk'imuri ya giputa mbere nayo 2.5 tuyashima Proteme bwa kare Proteme 2.6 twarigeze kuyahembwa bamaze kuyibona uko atira abasumbije ati kwidusumbije rero subiza hasi ntiyoturutari twe twatangwe turi rero n'ubu none nico baturonderera dusubire muri bwa bukoroni.
Dusaba rero yuko amashami yoba menshi zikavuka zikaba nyinshi abanyagihugu akunguka.
Ihinguriro ry'icyayi Proteme ryashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu 2008 twarondeye abarongoye Proteme kugira ngo tubabaze ibijyanye n'izo ngorane abarimyi babo ariko baragira ariko ntacyo bashimye gushikiriza. Ikintu cyo nyine babwije rya Amerika nuko bari mu biganiro bibahuza hamwe na leta hamwe na OTB. Ntitwagejeje aho twagiye mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe hatwagwa ibijyanye n'ubutunzi n'amahinguriro bo bashiriza ko umurimyi w'icyayi yokoroherezwa. Ibyo ntirampeba ajeje kumenyesha amakuru muri izo biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Abarimyi bakurikiranwa na OTB bashorera umwimbu wabo muri OTB mugabo turazi ko hariho n'imirima ikurikiranwa najyashyira hamwe Proteme rishasha abo nabo nyine bafise uburenganzira bwo gushora uwo mwimbu wabo mu ishyirahamwe Proteme. Twagira rero dufatireho kano kanya kugira ngo dusabe abajeje intwaro muri utwo turere biriko birabamwo bakoranye n'abajeje umutekano ko bokubahiriza umurimyi ubwa mbere kuko umurimyi arima kugira ngo ashore yunguke.
Icyayi mu Burundi kiza ubwira kayi mu biterwa njabuka amazi nyigize amafaranga y'agaciro mu gihugu kikaba gitunze 3% tubinyagihugu wa mu Burundi muri komine Mugamba mu ntera Bururi Fidelite ishatse ijuri ya Amerika.
Fidelite ishatse harakoze no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyacu no munsi incuti bakunze mari ko muratwumviriza tubashimire bivuye ku mutima ariko masaha ari imbere muze kuba hagufi tu radio twanyu kugira ngo mubandanye mukurikirana bindi biganiro bitandukanye by'ijuru rya Amerika muri byo harimo ikiganiro muri isanga ni kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 11 na 2 muri antunga turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice nahaza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muri iyo haraza kuba harimo inkuru y'ivyerekeye amatora muri Misiri muraze rero kuba hagufi y'amaradio yanyu Diane nahazwe nifatikanije na mugenzi wa Andre Nosan Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Linas twemi twifurize kuranikwa.